Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza abagenzi namwe inshuti, turi kumwe kuri uno munsi wa Mungu, itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2016. Muri studio Indwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urwaruka rw'Abarundi n'imiryango yabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruriteguriye guhimbaza mu gihe cy'iminsi 3 intahe yo kwikukira kw'igihugu cyabibarutse. Bitegekanijwe ko iyo minsi 3 yo guhimbaza kwikukira ku Burundi izotangura ku munsi wa 5 itariki 1 y'ukwezi kw'indwi gushika ku munsi wa Mungu itariki 3. Ibirori bizobera muri leta ya Arizona mu bumanuko bushira uburengero bwa Amerika. Amashyirahamwe 3 agizwe ahanini n'urwaruka rw'Abarundi ariyo Baho, Ubaho na Reunion 257 niyo yatunganije ibikorwa bijanye no guhimbaza intahe kwikukira ku Burundi. Mu ntumbero yo kumenya icyatumye ubwo rwaruka rufata ya mbere mu gutunganya ibirori byo guhimbaza imyaka 54 u Burundi bumaze bwikukiye, mu kiganiro muri Isanga cy'uno munsi twatumiye abayobozi babiri bayo mashyirahamwe kugira batwiganire akamaro ko kwibuka no guhimbaza intahe kwikukira ku Burundi. Kaze mwese, mushikiriza ibibazo n'ivyumviro mukoresheje telefone yacu ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo, abifuza kuduhamagara batubaza ibibazo cyangwa bashikiriza ivyumviro bashobora guhamagara kuri 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Turi kumwe rero ku murongo abatumire bacu babiri. Uwa mbere ni Ani Irankunda, umuyobozi w'ishyirahamwe Reunion 257 rigizwe ahanini n'urwaruka rw'Abarundi, rikaba rifise icicaro muri leta ya Georgia mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi kuri telefone na Samuel Ndayiragije, umukuru w'ishyirahamwe Baho urihurikiyemo Abarundi bo muri leta ya Arizona. Kaze Ani Irankunda.
Murakoze.
Ego, kaze nawe Samuel Ndayiragije.
Ego, urakoze cyane Oriane.
Ego, Samuel ndazi ko hiyo muri leta ya Arizona burakeye haracyari kare cyane Samuel gitondo. Hani Washington DC turi saa 4, i Burundi ni saa 10. Urumva twese turi ku masaha atandukanye. Mwakoze mwese kwitaba ikiganiro cy'uno munsi.
Mwakoze namwe kudutumira.
Ego. Duhere kuri mwebwe mushinga nawe Samuel Ndayiragije. Ishirahamwe muyoboye Baho, mwabanza mukatubwira muri make ryatanguye ryari rifise iyihe migambi?
Ego, urakoze cyane. Ishirahamwe Baho muri rusange, Baho benshi bakunda kwitiranya Baho ni izina nyine nko kumva ati ni Baho nko kubaho.
Mm-hmm.
Ariko Baho ni funyafunyo, no kuvuga Baho risigura Burundi Arizona Heritage Organization.
Mm-hmm.
No kuvuga iryo shyirahamwe ryatanguye mu 2008, numva riramaze igihe.
Mm-hmm.
Hanyuma imigambi nyamukuru niyo gushyira hamwe Abarundi no gufasha cyane cyane urwaruka n'abakuze, kugira ngo na cyane cyane impunzi zinjira muri Amerika n'abandi, kugira ngo bibafashe kumenyera ningoga ubuzima bwa Amerika no kubafasha mu zagoye. Indi ntumbero nyamukuru niyo kujya hamwe no gukorera hamwe mu ntumbero yo kuguma twibuka icyo turi twibukanya iyo twavuye niyo turi ko turaje.
Urakoze cyane rwose, ni igikorwa cyiza kuko turazi ko mu ntara ya Arizona niyo ifise abarundi benshi cyane rwose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane abavuye mu gihugu cya Tanzania aho bari bari mu nkambi z'impunzi bamazeyo igihe kirekire cyane. Namwe Ani Irankunda, ishyirahamwe ryanyu Reunion 257 ni mu Cyongereza, ariko mugerageze mudusigurire ryatanguye ryari namwe musihe migambi.
Ego Reunion 257 itegura abarundi baje hamwe. 257 yo country code y'u Burundi. Hanyuma rero igituma twayitanguye yatanguye last year umwaka uheze muri July. Twayitanguye turi gwaruka nyene dushaka kuguma tuba hamwe tukaganira. Twari dukumbuye kuja hamwe n'abandi barundi baba mu yandi mu bindi bihe.
Urakoze cyane rwose. None dusubiriye kuri Samuel Ndayiragije, umunsi wo kwikukira kugwaruka rw'abarundi bo muri Amerika ufise akahe kamaro, ufise iyihe nsiguro kuri bo, cyane cyane ku bamaze igihe kirekire cyane batagiye mu Burundi cyangwa batarasubiye mu gihugu cyabibarutse?
Ya muri rusange ukwikira ku Burundi murabizi yuko ari umunsi udasanzwe mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi. Abarundi rero batari bake, urabona ko benshi ntibagize bakujye gukurira mu gihugu cy'u Burundi ngo babone kumure akanovera k'uwo munsi mukuru. Twebwe rero mu ntumbero yo kugira ngo twibutse abarundi icyo bari, twibutse kandi kanatsinda twigishe ugwaruka rukoravukira hano muri Amerika, ndetse n'abandi baje bavuye mu makambi n'ahandi kuko ntibigeze bahimbaza uwo munsi na rimwe, twashimye guhitamo guhimbaza uwo munsi kugira ngo tubibutse. Uko benshi naho ugiye ku amatohoza twakoze ugira urabaza abana batari bake, ni bake bashobora kukubwira ibijyanye n'u Burundi na cyane cyane itariki yo kwikukira. No kuvuga kahise ku Burundi benshi ntakubazi. Muri iyo ntumbero rero iyo turiko turahimbaza uwo munsi n'akajyo keza ko n'ugwaruka bumva n'ururimi ruhayagiza igihugu cy'u Burundi, hanyuma kandi bakanamenya igituma dukoranye. Nico gihe rero turabibutsa bimwe bikuru bikuru muri kahise ku Burundi ari ibyo bijyanye n'intayo kwikukira n'ubundi buzima kumbure butandukanye. Rero sinavuga byinshi, igikuru gusa nuko duhimbaza uwo munsi mukuru bwa mbere kubera ko turi abarundi hanyuma tubigira mu ntumbero yo kugira ngo twibutse abazibagiye bibuke ko ari abarundi, kuko ugiye kuraba benshi hariho abantu uri kurabaza uti wowe uri umurundi, akubwiye tuje sindi umurundi bivanye n'imyaka amaze hanze y'igihugu, kuko benshi bariyambura ku karanga bivanye n'imyaka nka 20-10 umuntu amaze ahantu atabona Burundi atanabukuriyemwo umubwiye ko ari umurundi ari umuntu ashobora kuvuga ati jewe sindi we. Mwico gihe rero iyo dukoranye nk'abarundi tugahimbaza umunsi twese turiyumva tukisanga, n'umwe yahora yikura mu barundi arashobora kuvuga ati kumbure nije nsigaye ndi umwe reka nshikire abandi. Bakuvuga niyo ntumbero rero kugira ngo twibukanye ifashanye hagati yacu kwibuka no kuzirikana icyo turi hano muri kino gihugu.
Cyane cyane nawe Ani Irankunda, urugwaruka urashaka kutubwira imyaka yawe y'amavuko, hamwe tubwire n'imyaka umaze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe utubwire niba iyi minsi mikuru ibafasha kumenya akahise k'igihugu, kugumya imico y'igihugu naho mumaze igihe mwaravuye mu gihugu cy'amavuko.
Na familia yanjye twaje muri Amerika afite imyaka 8, so muri 1998 ubu hati imyaka 18 turi muri Amerika. Navuye mu Burundi afite imyaka 8, so kiri ndi cyanze ntigikomeye cyane ariko ntibabyita umuntu imva neza.
Ego turakumva neza. None Ani, ni ukuvuga amaze iyo myaka yose waje uri umwana w'imyaka 8 ukamara iyi myaka yose kuva muri 1998 uri hano muri Amerika, urabivuze ati n'ikirundi kiranakugora, iyi minsi mikuru none iragufasha kumenya kahise k'igihugu ababyeyi bawe nawe wavuyemo, biragufasha kugumya imico kirundi?
Ego wa musi mukuru ufita kamaro kanini chane. Kuri tuwewe gwaru kanyene. Kuro udutuma tuwa hamwe kandi vituibu za karanga kabarundi. Urukundo dutikiu burundi bwacu. Ruvakuri wasa wukuru bacu. Nyo watu kwa lefungene wakundu burundi wakabugwanira. Dushaka kuguma duko mezalero ugo rukundo na gwaru kwa guvu. Sibyo byonyine kandi ufite akamaro kandi ko guhuza urwaruka ruva mu mareta atandukanye yose muri United States. Iyo muri hamwe musanga muhurira ku bintu byinshi kandi umutwe umwe ntiwigirira inama bakongera bakavuga ngo ubugirigiri bagira babiri tu. So iyo ni imigani y'ikirundi zishaka kuguma rero tuguma tubigenza uko.
Murakoze cyane. Ibibazo ni byinshi cyane twifuza kubabaza, ariko kino ni ikiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine bamaze gutangura kuduhamagara barafise ibibazo byinshi banini byumviro bashaka gushikiriza. Reka duhere kuwitwa David. David, muratwumva?
Yego nabumva.
Mwiriwe David, uduhamagaye uri hehe hama ushikiriza ikibazo n'icyumviro?
Yenda hamagaye ndi Bujumbura nkabangomba baje mbaze abo bene bacu bari muri Amerika ko boba bafite ubwenegihugu bubiri bazogaruka mu Burundi, kuko ndumva Uburundi barabukunda nize kandi atabukunda none bazogaruka. Hanyuma aba ndabakeza cyane ibyo byumva byabo, kuko nagiye byarakise ndabahanze ugantwarose akajyo ko guhimba dukwikukira ku Burundi, kuko sinzi ko kuba ata abantu babyumvise gihe cyane kubona turi mu buhungiro bwacu tukagira ukwikukira gusa ubu ariko turiko turabitegura na kiri n'iwacu baza neza nakiye nongera ndabasaba yuko bishobotse aba bafite amashyirahamwe ateye imbere boza bararaba ingene akorana na yin atarazamuka, hanyuma bagafasha mu mitahe bakagera imitahe i Burundi bakereka abandi Banyamerika yuko Burundi ari igihugu gikeneye gufashwa bikiye kuri bo bakerekana ishusho nziza mu mahanga.
Murakoze cyane David. Reka duha akanya na Eli. Eli, muratwumva?
Ndabumva kose.
Yego Eli, mwiriwe neza? Ikibazo cyangwa icyumviro?
Mbanje gushimira abo bene wacu kako kigoro bagize naho bari iyo mu mahanga bakaba twigeze bagira igihugu cyabibarutse. Akaba tunashaka ndababaze none ko numva bamaze igihe kirekire hiyo bobo birashikaba bakaba bagiye bamaze kumenya Uburundi icyaricyo hari cyo bateganya ku bana baba baravukiye hiyo, niyo batoba bashobora kuza kongera kubino bakaza bakabereka ubwo Burundi ababwira kugira ngo baze barakora uwo munsi mukuru baze si Uburundi ni iki. Kandi kaba tunako nashanda babaze ko abo bana bari hiyo boba iyo bagiye mu mashuri bigishwa zijyanye n'Uburundi cyane bakurikiza inyigisho zo hiyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba boba biga iyo batoronka akajyo gahagije ko kugira bababwire Uburundi cyari cyo na independence bashobora kuba babwira n'imiburiburi umwana agashobora no gukura ati waharaniye sinaye kwitukira igihugu cyacu cy'Uburundi.
Urakoze cyane. Reka duhera akanya witwa Ndayisaba. Ndayisaba, ishikiriza ikibazo cyangwa icyumviro? Halo Ndayisaba? Samuel, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Ego, Samuel, kaze mu kiganiro?
Ego, ni Samuel,
Oya, hari twari dufise umunywanyi yitwa Samuel, nawe nyine yarahamagaye. Samuel, mutumire ku murongo, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Samuel, umunywanyi w'ijwi rya Amerika, nawe turi kumwe?
Nanjye turi kumwe.
Samuel, umunywanyi w'ijwi rya Amerika, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro?
Murakoze kuduha akanya kugira ngo tugire icyo tuvuze iki kiganiro mutunganya buri munsi. Bwa mbere tubanje kuramutsa abo batumire uko ari babiri. Namwebwe nyine mwatunganije kino kiganiro, hama twagira tubaze twumvishe muvuga ikiganiro kigitangura muvuga ngo nurwaruka, mwavuze iyo bari kuba ari muri Arizona baranguye n'amashyirahamwe abiri atandukanye, ariko uko twa aho bageze mu gutigura uko twumva imwe barasigura kumva menga kujanye no kwitegurira isabukuru zo barigira 55 24 zihenze urundi bwikukiye kumva menga ntibwo barwaruka rukiru cyo nibaza ko abantu ara abantu bakuze nibo barwaruka imyaka bivuga imyaka ikiri cyagufi y'ugwaruka hama rero kibazo nagira mbaze mu kibazo kimwe nene ko tuzi ko hiyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba abarundi benshi nabaka bavuze ko bahisemo kutogirira iyo sabukuru muri Leta ya Arizona reka barafasha abarundi bose bamwe iyo mayo maleta 53 nimba atari 52 agize Leta Zunze Ubumwe za Amerika barumvikana ko tuzohurira muri iyo leta imwe hama bakiginana canke bagize gusa abanywanyi babo barimo ayo mashyirahamwe abiri ko atandukanye aribo bazohurira hamwe abatari abanywanyi nabo basanzwe bahiyo bo bikabega ikibazo cyane cyane cyo murakoze
murakoze cyane Samuel reka duhere ku bibazo bya David David yabajije duhereye kuri Anira Nkunda yabajije ati mumaze igihe kirekire muri no muri Amerika murafise ubwenegihugu murategekanya kuzosubira mu gihugu cyabibarutse muzogaruka mu Burundi
ego jewe nakuriye ino muri Amerika n'abavyeyi banje so tumaze gusubira mu Burundi gatatu kose kandi n'icyo tukubiye mu Burundi ntidushaka kugaruka so Burundi nibwo buri mu mutima so tuzosubirayo you know turosakanya ishaka natwe gusubira mu Burundi tuzisa ikintu dusubiza mu Burundi so nicyo gituma rero dufise Reunion 257 ino muri Amerika twoshaka you know mu myaka iza natwe tuyizane iyo Reunion 257 mu Burundi turabe ingene twokorana n'ayandi mashyirahamwe ari mu Burundi
Ani yabajije David ati amashyirahamwe afasha mu Burundi mwaba mukorana nayo muri ivyo bikorwa mufise vyo mwishyirahamwe ryanyu hari amashyirahamwe mukorana nayo afasha mu Burundi
Ego uyu mwaka turakorana n'ishyirahamwe yitwa Burundi Friends International bakugurura ama English club mu ma provinces 18 ari mu Burundi bakaba bafise n'ama libraries ahantu abantu bagenda gusoma ibitabo mu Burundi nyene kandi no ukwezi kuza bazorumvika a container since we began Kirundi bazorumvika a container ifitemo ibitabo like 22,000 books
imizigo y'ibitabo bingana ku 2022
ego nibyo bizogenda mu Burundi so Reunion 257 turakorana nabo cyane ayo mahera tuzoronka kuri iyo event yacu tuzoya iyo organization yitwa Burundi Friends International kubera turabizi yuko bagenda mu Burundi nyine bakafasha igihugu cyacu
urakoze cyane namwe mushinga nahe Samuel ndayiragije mugerageje gusukwishura ibibazo bya Eli hari ico mutegekanya kuzana kuzana yabajije ati abana bakuri ino hanze y'u Burundi hari inyigisho baronka mu mashure yerekeye u Burundi yerekeye ukwikukira muri ino muri Amerika
ngerageje kwishukira ibibazo cya Eli nk'uko bivuza nibaza ko nicyo gituma ishyirahamwe baho ryashinzwe kugira ngo turako twuzigama imico n'akaranga by'abarundi no kuvuga kenshi abarundi turabigisha icyo turi turatugira inama rimwe iyo duhuye tukagira inama twigira ibibazo bihanze turagaruka ku bibazo by'indero tukagaruka ku bibazo by'akaranga uburyo rero usanga kenshi ababyeyi bonyene ubwabo baba bigishwa kandi bibukanya ingene abarundi bazo kwigenza kuvuga rero kubijanye no kwibutsa abana icyo bari kenshi birakogwa hanyuma yabanje ati mbega abana mu bategurira iki icyo dutegurira abana nibaza ko ni kinyene twatanguye ni kinyene twatanguye cyo kuza turagira iyi minsi mikuru ikomakomeye y'u Burundi ni minsi yibutsa umwana wese agakura azi kahise ku Burundi hama ikirundi nacyo nyene kenshi turacigisha bafite n'ikiganiro dukisha kuri Indundi Radio Indundi cyama kiba ku wa gatandatu n'icyo kiganiro n'abana bahamagara bakigishanya ikirundo no kuvuga akaranga nti kwagataye yarabaje kandi ngo mbega bigishwa gute ngo kwikukira kwa rwagasore ngo twaba tubigisha byose urumva ndabifatanije turabibigisha ugiye kuraba n'ibibazo tuzatubaza ibibazo bito bito n'ibibazo bijyanye n'u Burundi tubaza tujyanye n'igihugu cy'u Burundi hanyuma icyo wamenya eri ni uko muri Amerika mu mashuri ya Leta ya Amerika ntibigisha mu Kirundi kiretse gusa twebwe nyine nk'indongozi z'amashyirahamwe y'Abarundi cyanke Abarundi bo nyine ubwabo tujya hamwe kugira ngo dushobore kuraba ingene abana bari kubavukira hano batotakaza ururimi rw'Ikirundi.
Kuri ikibazo cya David namwe ndayiragije ubwenegihugu murabufise murategekanya kuzova muri Amerika mugatahuka mu gihugu cyabibarutse imigambi yanyu ni iyihe?
Urakoze njyewe ubwanjye sindaronka ubwenegihugu bwo ngaha muri Amerika ariko benshi barabufise ni ukuvuga barafise ubwenegihugu bwo muri Amerika kandi n'Abarundi ni ukuvuga bafite double nationalite ubwenegihugu bubiri mugabo abo benshi muri bo kuri n'abantu bakunda igihugu cy'u Burundi kandi nk'uko ane yabivuze benshi baragira ingendo zo kujya kuraba igihugu cy'u Burundi nubwo kenshi usanga umutekano utifashe neza baragerageza kugira ngo bagume hafi y'igihugu cyabibarutse bagatwara n'abana bibarukiye hano bakagenda kuraba igihugu cy'abasekuru babo. Ni ukuvuga rero David niyumve yuko ubwenegihugu atari ingorane nini ngaha kandi n'ababuronka bakunda igihugu cy'u Burundi yumve ko kandi n'imitahe yabaje ngo imitahe ngo bakitwara mu Burundi ni ukubwira ko hari Abarundi benshi aha muri Arizona bakorera imigambi yabo mu gihugu cy'u Burundi uretse ko gusa kiretse yuko iki gihugu cy'u Burundi cyama kiri mu ngorane bituma abantu imitahe batayitwara ku bwinshi bivaye n'amakenda baguma bagira kubera ko benshi bamaze kubahombera. Nuko rero muri rusange ibintu bimeze neza ntibasigura.
Kuri Ndayisaba ya Samuel yabaje ati mwaratumye abandi Barundi uretse abari mu mashahamwe yanyu mwaratumye abandi Barundi bo mu zindi ntara turabona ko ani ari mu ntara ya Georgia mu gisagara cya Atlanta nawe ukaba uri muri Arizona mu bumanuko bushira uburengero bwa Amerika mwaratumye abandi bantu bose Barundi basanzwe cyangwa n'abandi bakunze u Burundi cyangwa n'amashyirahamwe yanyu yonyine?
Yego Samuel ni umwe yuko uwo munsi mukuru turiko turatunganya umunsi ko turi kumwe nani muri kano kanya hariho n'abandi bo muri Texas turiko turategura na bino bintu nka na Cre asanzwe ari mu ndongozi muri Texas twaratumiye kandi n'ayandi mashyirahamwe atari make y'Abarundi kumbure bari muri Amerika uretse ko icyabitumye nyamukuru nuko baravuga ko bazorumya intumwa zizoshika hano no kuvuga ingorane n'urugendo no kuvuga urugendo rurerure Abarundi bagira kugira bazi hano turiteza Abarundi batari bake ariko ntitwovuga ntihagire uvuga ngo n'amashyirahamwe atatu ngo gusa yo yaragize nitwebwe twagize kumbure dufatikanije na ani tukagira kino cyumviro kugira ngo dushobore gutunganya kino gikorwa tugisangire ariko nta utamba yirorera turetse rero n'amashyirahamwe y'Abarundi gusa twaratumiye n'abanyamahanga hazuba ariho n'abandi banyamahanga barongoye amashyirahamwe atandukanye abasukira Leta ya Arizona n'abandi abo bose n'abantu twatumiye muri ino rubanza kugira ngo bizoba ari ibihori by'iteka rero umurundi wese ari muri Amerika akumbure atashoboye kuronka kano kamo yumve ko nawe nyine atumiwe twatumiye bose rero umurundi wese n'abari mu Burundi bashoboye kuza turabahaye ikaze baze badufashe badushigikire.
Murakoze cyane muraza kutwiganira mu kanya kari imbere ukuntu ibirori bizogenda idonido yavyo ariko turafise n'abandi batumire bafise ibibazo n'ivyumviro reka twakire uwitwa Ishimwe Milos. Ishimwe turi kumwe?
Turi kumwe.
Yego Milos muduhamagaye muri he?
Gendi mu ntara ya Gitega.
Gitega muraho murakomeye?
Ashikira ko mekwe cyura
ni byiza cyane ikibazo cyangwa icyumviro ufite abatumire
na ifise ishyira ngo makubaza abatumire abatumire umba bavuze yuko harimo ishyira hamwe yitwa baho nago mamaze none mu biganiro byahujije abarundi byabaye mu minsi iheze n'idimirije kuba ko batatumiwe ngo bagire na mico bashikirije ka Barundi none kuba batatumiwe baba batemewe n'amategeko cyane baba badafite icyo batereye icyo ni cyambere ishakabiri na ngamba tenju
yego turakumva komeza
ngamba tenju bavuze yuko bamwe muri bo bo muri leta ya Arizona bagiye bagiye bavuye mu makambi y'impunzi cyane cyane muri Tanzania none ko tubona muri iki gihe impunzi z'Abarundi ari mu Rwanda muri Tanzania n'ahandi ko usanga ibiza bibarembeje babayeho nabi kandi bo baba bari kurakora iki kubwira bafasha bene wabo
bene wabo bari mu nkambi z'impunzi
kuko nabo nyine numva bagiye bwa mpunzi ariko bakora iki kugira ngo nabo bafashe bene wabo kuko nabo ni bo baciye
urakoze cyane yego urakoze cyane Milos reka duhakanye na Elise Nitunga Elise turi kumwe
yego turi kumwe
shikirize ikibazo cyane cyumviro
iki kibazo nari mfite ubwa mbere nashaka ndabaze aho bateguriye urwo rugendo bazogira nyine ko kwizihiza imyaka 54 Uburundi buzaba bumaze
surugendo Elise Elise surugendo n'ibirori no kwizihiza
ibirori nyine byo kwizihiza imyaka 54 Uburundi bumaze byikukiye boba hari icyo boba umutekano wo ukiriye neza hamwe atangorane ibyo batera hamwe leta yo muri Amerika yohabura ibigenza ugasanga irimo irababuta ngo ntibabwire ibirori byabo ngo bigende neza nk'abandi nk'uko bizaba bimwe birabera ino mu gihugu cy'u Burundi ikibazo kigira kabiri nayo mfise nashaka ndabaze nk'abo banyeshuri usanga baba Barundi nyine barimo bariga bigana n'abandi bazungu nta hantu ushobora gusanga hagerwa ugasanga abazungu barimo barinuba kubera badasangiye urukoba bazafise urukoba twebwirabura nabo gwera atari icyo kimwe n'abandi nk'uko tumaze iminsi tubyumva mu Buhinde hariho abakongomani baheruka kwica b'abanyeshuri nyine babaziza kubera badasangiye urukoba bobo nta ngorane baba bafise mu byerekanye n'ibyo mashuri arimo bariga ko nta kuntu byo kwinubanubana biba bihari ibibazo nayo mfite byarije
urakoze cyane Elise duhere ku bibazo bya Milos yabajije ikibazo cerekeye amashirahamwe yanyu Samuel abajije ati amashirahamwe yanyu yaremewe n'amategeko muba mwaratumiwe cyangwa muba mwaripfuje kuja mu biganiro bigamije guhuza Abarundi yarusha cyangwa mu gihugu ati mwogira icyo mbivuze ko hama muvuge niba hari icyo muri ko murafasha impunzi z'Abarundi kumbure na ani araza kubunganira
ego bintu ashikirije ni ibyumviro nkora mutima kujikuri abuze ibintu ngira kamaro gusa muri usangi baho n'ishyirahamwe ry'Abarundi bari hano hanyuma baho kandi riritwararika iby'Abarundi bari hano rikitwararika kandi n'iby'igihugu cy'u Burundi aha rero nuvuga yadukoze ko cyane avuga ati none mwebwe icerekana ko mukurikirana iby'igihugu cy'u Burundi ni iki hanyuma niroze nuko twebwe nitwaronse ubwo butumire bwo kuja muri ibyo biganiro kugira ngo natwe dushobore guterera ariko tuburonse nibaza ko twojayo yabaje ngo mbega mwa mwagusaze by'ukuri ntitwigeze dusaba ubutumire ngo tugende muri ibyo biganiro ariko nibaza yuko irishyirahamwe kuva mu 2008 yabaje ngo ibiganiro byabaye muri Arusha kijya gihe ishyirahamwe baho ntiryari ryashingwe no kuvuga rero muri ibi bihe urabona izi ngorane z'u Burundi nazo zihari nibaza yuko ibiganiro by'u Burundi ni ishyirahamwe baho ni kuvuga turabikurikirana mugabo sinuvuga yuko tubyinjiramo cyane rwose mugabo turonse ubwo butumire turashobora kubyitaba kuko tuguma turi Abarundi kandi turaje gushinga n'igihugu cy'u Burundi hanyuma yavuze ati ngomega muri ko mukurikira kugira ngo mufashe izindi mpunzi nicyo n'ikintu nkora mutima twarabitanguye kandi n'ubu turabibandanya icyo namubwira ni uko ishyirahamwe baho riramaze gukora ibintu bitari bike muri kahise kanyu hanyuma akitore matwebwe turi inongozi nshyashya njyewe Samuel muri kino gihe
tumaze amezi atandatu gusa dushinzwe ano mabanga ariko turiko turakora ibishoboka kugira ngo turabe icyo twofasha izo mpunzi habi ziri mu Rwanda habi ziri muri Tanzania n'ahandi kugira ngo tugume dushigikirana icyo namubwira nuko icyo gikorwa dusa n'abagitanguye ariko ntikiragira kure ku buryo twizigiye yuko mu minsi iri imbere ishobora kuba tumaze kugira icyo dushyitseko ko muri twagishika ko ni Rose azovumva ko hari icyo twashoboye guterera
wakoze cyane hama ani irankunda ku bibazo bya Elize Nitunga yabaje kubijyanye n'ukuntu ibirori muzo wa mufisi yo minsi itatu bizogenda arabaza ati umutekano urakwiye ku buryo ko kumburi igipolisi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitazobigenza ko kubijyanye n'ukuntu muri ko murategura ibirori mubona umutekano ukwiye nta kibazo muzo bironkamwo murabona ko ibirori bizogenda neza arabaza arayongera abaza ati abarundi canke mwebwe ugwaruka muri hano muri Amerika hari ukugirirwa ko ico kumbure usanzwe uzi mu cyongereza discrimination murafatwa nabi bitewe n'urukoba rwanyu kugo kuba mutarabazungu
ikintu abantu bakungira Amerika nitubera freedom Amerika iba abantu babino so ikintu cy'ambere Amerika birakunda barakunda kubona abantu you know bagira celebration bakavuga aho bavuye ibyo bintu muri Amerika biri very interested kubandi bantu kandi n'abanyamerika barabikunda so twebwe rero tuko turagira iyo celebration ya independence yacu barabikunda kandi abanyamerika benshi bararondera abantu bafite iyo culture
umuco
abantu benshi no muri Amerika nta culture bafite so ibyo bintu barabikunda kandi na New York government yo muri Amerika irabikunda kandi irakunda kudufasha
ego kubijanye na n'ikibazo Elize yashikirije cerekeye imibereho ubuzima busanzwe hano muri Amerika nk'abirabure hari ikibazo muhura nacu canke muganira nacu nabagenzi banyu cerekeye ugufatwa nabi kubera urukoba rwanyu
oya ino ngorane ntangorane kwi ba turaganira nyene turi aba citizen bo muri Amerika so ntangorane tuti
mura mufise ubwene gihugu Samuel hari cyo gukongera ko kuri ico ani yishuye kubijanye mu ntara yanyu murimo muri Arizona hoho byifashe bite kumbure mu burengero biratandukanye abirabure mufatwa mute
iki kibazo cyaherize ico menya nuko mu manza zose twazatunganijwe amashyirahamwe turiko turavuga baho dufise uburenganzira no kuvuga bufise amashyirahamwe yose adaharanira inyungu za politiki nikuvuga turafise rero uburenganzira bwo gukorana no gukorera ibyo dushaka dukurikije amategeko umutekano rero niyumve ko tuzaba dufise abaducungera igipolisi n'abajeje umutekano bazaba bahari baducungereye no kuvuga rero umutekano wama ukwiye ikindi nacyo iby'imibano muri rusange abazungu n'abirabura ingene babanye nibaza ko babanye neza cyane arabizi yuko n'umukuru w'igihugu ari umwirabura no kuvuga rero nta gasuzuguro nubwo byo babiba kumbure mu mpisho mugabo si nka kera uyu nta bantu kenshi bakumirwa cyane kubera urukoba rwabo naho byo babiba ntidushobora kubimenya ni gake usanga rero hari umurundi yoba yarenganijwe kubera urukoba rwiwe nibaza yuko yo kumva yuko tubanye neza ku by'ukuri tubayeho neza mpangorane nimwe ihari
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga muri kumwe na Oriane Tangishaka aho turiko turaganira n'abarundi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baritegura guhimbaza umunsi wo kwikukira ku Burundi ibyo birori rero bikora tegurwa kuzobera muri leta ya Arizona bikaba bikora tegurwa n'amashirahamwe atatu y'abarundi ayo mashirahamwe akaba ari Baho, Ubaho na Reunion 257. Turi kumwe batumire bacu Anira Nkunda na Samuel Ndayiragije tumira mate murakoze. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ani irankunda muri Georgia muri leta ya leta zunze ubumwe yo mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Kunzandiko z'ubutumire mufise ku mbuga za internet murasaba amafaranga yo kwinjira muri imwe muri iyo minsi mikuru. Batubwiye ko muzofasha ayo mafaranga amwe muri ayo mafaranga make muri ayo mafaranga muzoyafashisha mu kurungika imfashanyo mu Burundi zizogura ibitabo kugira ngo abana bigishwe icyongereza. Hari ikindi kintu mutegekanye kuzokoresha amafaranga muzoronka muri iyi minsi mikuru muzoba mufise iminsi itatu?
Oya, ayo mafaranga menshi tuzakoresha, you know, ibintu twakoresheje kuri iyo event izoba next week. Naho yoba ijana canke igihumbi tubaze yuko, you know, tuyahaye iyo iyo shirahamwe yitwa Burundi Friends International. Yofasha cyane igihugu cyacu. So uyu mwaka twagize ishyirahamwe twagize collaboration niyo niyo organization yitwa Burundi Friends International kubera turazi yuko, you know, bagenda mu Burundi bagafasha Burundi bwacu nyene.
Ego, hama namwe Samuel, hari ikindi mubona mu myaka iri imbere mushaka kuzoza murafashisha amashyirahamwe afasha mu Burundi uretse nko kurungika ibitabo n'ibindi? Samuel, ikindi mubona mushaka gushika ko niki?
Ego, icyo ni ikintu gikomeye. No kugira yuko turafite abarundi batari bake bamaze kwerekana karoro keza batangwe gufasha no kwitangira igihugu cy'u Burundi. Twovuga turafite nka muri yacu n'amazi ko dufite iradiyo indundi nk'abaseri bagenzi vraiment baramaze gukora ibintu bitari bike byerekana ko ari karafasha urwaruka rw'abarundi bari muri Arizona, muri Amerika, mu Burundi n'ahandi. Hanyuma rero ishyirahamwe baho turafise abantu b'abahinga, turafise kandi abantu batari bake dushobora gukorana. Twebwe rero turafise imigambi myinshi dushobora gukorera mu gihugu cy'u Burundi, turafise kandi imigambi ikomakomeye dushobora gukorera muri kino gihugu. Rero ibyo gukora birahari, namubwiye ni Rose yuko tugiye kuraba ingene bashobora gufasha kumbure yabuze izo mpunzi n'ibindi n'impfubyi kumbure n'abapfakazi mu gihe dushoboye mu buryo rero buke dufise. Ni ibintu bikiri mu nteguro tutarashyira mu ngiro ariko kazoza kameze neza.
Murakoze cyane. Reka duha akanya uwitwa Benjamin nawe nyine ari ku murongo. Benjamin, shikiriza ikibazo n'icyumviro.
Nje kuramutsa batumire bose mwashobora gutumira kuri uno munsi. Nababwira nti mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho baherere. Ewe, nari mfite utubazo tubiri cyane ariko utwo tubazo turashobora hashobora kuja mu kagatatu cyangwa nikajemo. Ikibazo cya mbere, nagombe ndababaze nti mbega mwaba mufise ahantu muhurira kugira ngo mushobore kuganira ibijyanye n'igihugu cy'iwanyu cy'u Burundi? Ikibazo cya kabiri, mbega ko agafuni kabagara bo mwarakare nk'uko basokuru babitugiye, birashika mukaramukanya mukava muri eta mukaja mu yindi mukagenda kubaramutsa kugira ngo kumbure mushobore kuyagira abahari akaranga cy'u Burundi? Erega mu Kirundi bavuga ngo ntawa nka konkanyira ngo agwaye amahere. Imico y'igihugu cyacu cy'u Burundi ni myiza cyane kandi turabizi, ariko hariho rimwe rimwe abantu usanga badashobora kujya kuyirata ngo bubahuke. Ariko je nagomba gushimira cyane cyane bivuye ku mutima muvuka nyitwa Ani. Numvise umengo yagiye afite imyaka mike cyane ku buryo yoshobora kwibaza ati yewe nka Ani ngombe ntangure kurata igihugu cy'amavukiro ngaho iwanyu. Hanyuma numva umengo se byinshi nababaze ariko kugira ngo duhe umwanya n'umurongo abandi.
Yego cyane.
Kamuze kunyisa umusaba mukozi.
Urakoze cyane Benjamin kuba wiyumviriye n'abandi. Reka duha akanya na Isaac. Isaac, turi kumwe?
Ego, turi kumwe.
Ego.
Ubwambereho. Alo.
Ego.
Ubwambereho mbanje kuramutsa abatumire. Kandi ndabashimiye kubona mwayumviye kumpamagara. Ama kubwanje nk'umurundi kandi akundi igihugu cy'u Burundi, ndashimiye abo biyumviye gushiraho ayo mashyirahamwe kuko biranyereka neza ko niyo abarundi ari makungu babiyumvira by'ubwo cyabo cyabibarutse hama munsi amake sinari mfite byinshi byo kubabaza ariko naguma ndababaze nk'ibibazo bibiri mbega ko twumva ko bari nk'iyo makungu kandi bakora ibikora inka bagashobora kwiyumvira bakavugana nagomba ndababaze mbe ku bibazo bihanze urwaruka ruri mu Burundi mu mashuri boba bateganya iki gukora icyo ni cya mbere kigira kabiri naho nagomba kubabaza mbese iyo bari mu makungu abana bavukiyeyo baragerageza kubigisha imico n'imigenzo y'u Burundi kugira ngo abo bana bazoyikurane hama murakoze nashaka ko wanyishyira kuri ibyo bibazo kugira ngo duhe umurongo abandi murakoze
yego urakoze cyane Isaac ikibazo cyawe cya kabiri Isaac Samuel yaregeje kucishura ariko arongera yisubiremo kubijyanye n'inyigisho bagerageza gufashisha abana b'abarundi hano muri Amerika ani Benjamin yabajije niba amashirahamwe yanyu agenda arahura kugira ngo mugire ibiganiro muyage kubiriko biraba mu Burundi muri iki gihe kumbure na Samuel arakunganira
ya ubwa mbere nashaka kumushimira Benjamin wakoze cyane ku kuvuga akajambo murakoze hanyuma igituma ibiri 257 yavutse ni kubera twashatse kuronka ikintu abarundi baba ahantu hose naho bataba muri United States bakaba muri Europe cyangwa mu Burundi nyine bakaba ahantu bashobora kuza bakaba hamwe n'abandi barundi so tukuvuga yuko U257 iri muri state imwe niri muri Georgia yonyene kandi niri muri Phoenix yonyene turi hose kandi tuzoguma kuri mwaka tuzoguma tugenda mu yandi ma state tukaganira n'abandi barundi muyayo ba state tukarana ngene twofashe ubumwe bwacu
kubijanye n'ikibazo gihanze urwaruka Samuel kumbure ashaka kugerageza kwishyura ikibazo cya Isaac ibibazo bihanze urwaruka muri iki gihe cyane cyane mu mashure Isaac abajije mu kivuga ku iki mwohanura iki murafite mu bivuga ko Allo Samuel
na Benjamin ibi abunze nanje cenkeza kandi ane irankunda koze kuri ane irankunda nawe no mwige makiri muto urabona ko nawe ari karakora ibikori nka kandi uravyo rurimi avuga ikirundi kwa kivuga ari mu barundi bake bavuga ikirundi uravye imyaka amaze hano rero byo na ndabimushimiye ani nabimushimiye n'umunanje ndongiye kumukeza hama Isaac yavuze ingorane z'amashuri kumbure ibera mu Burundi kenshi tabikurikirana indero yugwaruka guno munsi urabona ko hagiye harabaho ibintu byihindagurika mu nyigisho zitandukanye turabikurikirana ariko ikibazo gihanze ugwaruka bw'u Burundi cyane cyane n'ubukene bubugarije ku buryo usanga batiga neza ugasanga bafite ibibazo bitandukanye ane nk'uko yabivuze urumva ko batangiye gufasha nari nabivuze kare ko twebwe ishyirahamwe ry'abarundi ariko turategura tukaraba kumbure natwe ingene dushobora gutangura guterera mu gufasha ubwo rwaruka ugomba kubandanya amashuri nibaza rero yuko nta nyisho mfite muri kano kanya ngo tugiye kubikora uku ariko turi mu nteguro yo kuraba icyo twakora kugira ngo dushobore guterera
ani hari icifuzo nawe ubona ufise ishyirahamwe ryawe ryanyu Reunion 257 mushaka kuzoshika ko mu ntumbero yo gufasha urwaruka rw'abarundi cyane cyane mu mashure muri iki gihe
umuhungu yitwa Wilson Kubgayo nawe yadino muri Amerika ari impunzi yabaye muri Tanzania imyaka cumi yose ariko umwaka ukwezi guheze yakugize imyaka 20 kandi yararonse bachelor's degree muri Amerika so uwo muhungu rero azoza kuri Reunion 257 akavuga akaganira na gwaruka bazino akababwira ingene yabigenzize nabo yabigenzize no kugira ashobore guhindura ingene yiyumvira akaronka ingene akaronka direction kugira
aheza intumbero
so
education, you know, ibintu byo kwiga birakomeye cyane kandi turi ino dukeneye kwiga kubera nitwebe ino muri Amerika cyangwa ino muri diaspora tuzosubira mu Burundi tugafasha Burundi bwacu.
Reka twakire n'umunywanyi yitwa Adelin. Adelin, turi kumwe
cyane, ahubwo reka ndabaha amahoro y'Imana ku iradiyo Ijwi rya Amerika, kubatumire kuri mwebwe no kubakunzi bino radiyo Ijwi rya Amerika badasiba badahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri yo na cyane cyane muri Isanga.
Murakoze cyane rwose Adelin. Akabazo cyangwa icyumviro mufise ku batumire bacu uno munsi?
Yego, je nk'uko bisanzwe mperereye mu Burundi. Hanyuma rero mperereye mu Burundi utubazo kubatumire vuma. Ubwa mbere nashaka ntangure gushima ku Barundi b'umutima bari nyuma y'igihugu bibereye ku mu bihugu biteye imbere na canshanu kwaruka mwatumiye uno munsi basanzwe baherereye hiyo za Amerika n'ahandi. Hanyuma ikibazo ubwa mbere egome ntibahengeshanya gukurikirana amagenekerezo amwamwe adasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, ahantu ushimikirana cyane cyane kuri ino genekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi ari umunsi mukuru w'igihe twaronka intahe y'ukwikukira. Ntama nashaka nce ngira ko mbaza utubazo dutandukanye tugera kuri tubiri n'utundi dushatu yongera ko kagira nka gatatu.
Majambo make cyane ariko
yego, murakote cyane. Nashaka mbaze aba batumire mbega ko basanzwe ari n'ugwaruka canke ari n'abarundi, ni ikihe kintu bushima mu myaka 54 irangiye nta y'ukwikukira ibonetse, ni cyahe kintu bushima kimaze gukorerwa ugwaruka, ni ikihe kintu bonegura kimaze gukorerwa kwaruka, nico tuma ico kintu gitorerwa umuti kikahindurwa muri bino bihe mu myaka 50 igirengana. Hanyuma ikindi nashaka mvuge kuri ibi bintu byerekeranye n'amafoto, ni naco ca nyuma n'amafoto biri mu rwaruka nyene mu ndero y'abanyeshure na cane cane ECOFO ishure nshingiro y'igihugu yagiye kuza mu gihugu cy'u Burundi, haravugwa gusibanganya amafoto ku rwaruka. Nicyo kintu botekerera rwaruka, nicyo kintu botekerera ababijejwe mu gufata rwaruka, kuko ni bamwe n'abandi bariko barapfungwa bazira ivyo bintu. Twashaka batanga umuco, hanyuma ntabarambiye kugira abandi bashikirwe, nashaka mutanga umuco kuri ivyo bintu. Nashica nabatumire nongera nshimira radio y'Ijwi rya Amerika kubwigoro butandukanye igenda igirira Burundi.
Murakoze cyane.
Murakoze cyane.
Murakoze cyane Adelin, ugira umunsi mwiza. Reka duhakanya uwitwa Niyongabo. Niyongabo, turi kumwe?
Turi kumwe. Nitwa Niyongabo Gadi, abasanzwe ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Arizona muri Phoenix.
Ego Gadi, umunsi mikuru yiteguriye gute? Uzoyita bahama ushikirize kiba n'icyumvira.
Ego bwa mbere je mwagoma ndamenyeshe ko nsanzwe ndi umumenyereza w'umugwi bita Komeza Karanga, tuvuze ingoma kandi bigashimwa cyane muri Leta ya Arizona. Umunsi mukuru tuzowitaba kandi tuko tubitegurira neza cyane n'umugosi wa Komeza Karanga. Ngurunjyanirama. Hanyuma ikibazo nari mfise nagomba ndagitumbereze kuri Ani asanzwe ari muri Georgia. Nagerageje kumukurikirana neza, ndumva imigambi bafise ni imigambi myiza cyane, ariko rero hari ikintu kimwe nagomba ndamubaze cyerekeranye je nakubwiye ko nsanze ndongo mu gukomeza Karanga, nsanze ndi mumenyereza mu gukomeza Karanga, uva ngo gukomeza Karanga mu mico no mu rurimi rw'Ikirundi. Rero nagoma mbaze Anix nigeze numva avuga mu migambi bafise kuvyerekeranye no guteza imbere ururimi rw'Ikirundi. Ururimi rw'Ikirundi simvuze ngo imico y'Ikirundi, ni ururimi rw'Ikirundi, kuko ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ikibazo gikomeye cyane, abana barakura ugasanga nta rurimi rw'Ikirundi bazi, kandi kindi nacyo gikomeye cyane abavyeyi benshi ntibajyoherwa no kuvuga ururimi rw'Ikirundi mu mihira iwabo. Bacusanga rero n'abana indero bahawe ni usanga bakura bazi icyongereza cyane, ariko bakibagira yuko ari abarundi rero mu gusozera naguma mvuge yuko ari n'impanuro nongera kumvuga yuko ururimi rw'ikirundi ni kimwe mu biranga abarundi ahantu hose babari. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Niyo Ngabo Gadi aho muri Arizona. Mushinga nahe Samuel Adela yabajije ikibazo gihambaye cerekeye ukuguhimbaza ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Arabaza ati ni igiki mushima kucabaye kugwaruka muri imyaka 54 iheze, ni igiki munegura muri iyo myaka iheze, mwogikemura mute, mwogiteza imbere gute?
Ego yakoze Adela kandi nje ndakunda abantu bafise bibazo nk'ibi byo gukunda no kwitwara iki gihugu cy'u Burundi kuko nibo kazoza. Sinzi imyaka yiwe ariko iki cyumviro iki kibazo kirakomeye. Ikintu cya mbere nshima mu rwaruka rwose n'abantu bose dushima, abantu bagiye baravuka nyuma yo kwikukira ku Burundi, ni uko batigeze babona ikimoko ngo bakubite ikimoko. Ni ukuvuga icyo ni ikintu gikomeye bose boshima kuko ku ntwaro y'igikoroni icyo gihe byari bikomeye. Bazoze barabaza basokuru bababwire byari ibintu bikomeye cyane. Rero cyo twese twogishima tukagikenguruka. Ikindi twoshima mu myaka 54 nuko nubwo tutara demokrasi taratsimbatara mu gihugu cy'u Burundi twari twayironse. No kuvuga twararonse demokrasi twaronse nayo kwikukira turonka kandi na demokrasi. Ubu rero ikibazo ikitaratungana neza ni demokrasi nyakuri ntiratsimbatara mu gihugu cy'u Burundi nkuko benshi bamaze kubivuga kandi mubibona. Nta bwigenge buri mu Burundi bungana nubwo dusenga ha muri Amerika. Rero mu gihe u Burundi butarashika ku rugero rw'ibindi bihugu mu bijyanye no gusonera no kubahiriza ikiremwa muntu cyane cyane nk'uko mubibona hano muri Amerika, nitwovuga yuko turashikira demokrasi nyakuri. Ni byiza rero yuko twese ugwaruka abakuze umwe wese umurundi wese ahari yoterera kugira ngo turabe ingene twotinda twese tugashikira ku iyo demokrasi nyakuri. Twebwe rero nk'abarundi bari muri Amerika kuza turigisha abandi barundi tukamenya ingene kubana neza, umwe wese akamenya ko kumbure demokrasi cyari cyo kuko benshi ntibayizi barayivuga mugabo ntibashobora kwishyira mu ngiro ngo bavuge bati demokrasi ni uku. Ikindi kibazo abajije abaje ati mbega none ugwaruka ruri mu mashuri mu gihugu cy'u Burundi urabona ko amadinisi basibanganya ifoto ni ukuvuga amafoto ari mu bitabo amafoto y'umukuru w'igihugu. Icyo kibazo kirakomeye, ni ikibazo gikomeye cyane. Icya mbere turafite nuko nubwira urwaruka ruri mashuri ni uko umukuru w'igihugu kwa uyoba ari kose akwiye kubahwa no gusonerwa uko yoba ari kose. Ni ukuvuga icyo ni ikintu gikomeye, yarakwiye gusonerwa. Rero urwaruka nubahimiriza yuko iyo ngendo boyiheba, iyo ngendo yo guca mu iyo nzira, iyo nzira ntishika. Ariko kandi n'abarongoye igihugu nabo nyine bofata icyo kibazo nkama bakabanza bakaraba mbega ni kubera iki urwaruka ruguma rukora ibi ariko barakora uno munsi. Kuko ugiye kuraba bakora bino bintu cyane n'abantu usanga bari mu myaka y'umunani, mu myaka y'icyenda, ni usanga bariko barakora aya mabi. Muri icyo gihe gusibanganya rero iyo shusho y'umukuru w'igihugu ishobora kuva ku mvo nyinshi cyane. Ni byiza rero yuko Leta y'u Burundi yorondera abahinga n'abashakashatsi bakarondera imvo nyamukuru y'ibyo bintu biva, kuko bishobora kuva kumure ndabyibuka nko muri kaminuza y'u Burundi igihe bazanye sisiteme nshyashya BMD yarateye ikibazo cyane. Iyo BMD yarateye ikibazo ku buryo abanyeshuri bo muri kaminuza mu myaka ya mbere n'iya kabiri bama mu nduru, bama muri yegeregere kugera aho byageze kure. Nicyo gituma rero boraba yuko Leta ikaraba neza yuko runo rwaruka batagifisa agashavu kumbure kizi nyigisho nshyashya bariko barahabwa, ni ukuvuga iyi ekore fondamentale bazanye, bakaraba neza yuko atari cyo kibituma cyangwa bakaraba ko byiba bitumwa n'ibindi. Nicyo gihe bamaze kuronka inkuru urumva Leta ishobora kwikebuka nimba ariyo yoba ishise amakosa bakaraba icyo biva ko hama bakabatunganiriza.
Urakoze cyane.
Umwana yashavuye amena isahani niko bigenda.
Ego. Ikibazo cya Niyo Ngabo Gadi ani yagishikirije wewe kubijyanye n'ururimi rw'ikirundi, mwaragerageje imyaka myinshi mubaze muri Amerika kubandanya muvuga ikirundi, yabaje ati hari umugambi canke inyigisho zerekeye ururimi rw'ikirundi mufashisha abarundi cyane cyane urwaruka hano muri Amerika?
Ego murakoze. Jewe nibaza ko bizaku babyeyi kwigisha abana babo ikirundi. Niho bitangura ababyeyi you know nibo bata jewe na ingene nakuza ababyeyi banze na kinini kandi cyongera twavuga mu muhira kwavuga ikirundi gusa. So ibyo bintu rero byabafashije kugira nanze gume vuga ikirundi cyanze kandi gire practice you know n'abandi barundi nzi. So muri yo yero reunion 257 ingene dushaka gufasha ugwaruka kugira ntibibagire iyo language yacu you know ikirimi cyacu ni kubera tubaye hamwe tusanga kenshi tuvuga ikirundi kubera turi abarundi niyo language yacu ya mbere. So when we get together
iyo mugiye hamwe
iyo tugiye hamwe turi abarundi kandi tukereka ugwaruka yuko dukunda uburundi bwacu nabo bobibona kandi bobikurikira kubera niho bava niho umutima wabo
urakoze
cyane.
Murakoze cyane. Reka duhe umwanya na Enoke uratwumva?
Yego ndabumva.
Enoke ikibazo cyangwa icyumviro mu masegonda make?
Mbanje kuramutsa batumire mwaduhaye. Hama je nashaka ashime cyane ko batumire mwadutumiriye. Ndumva ko badufise ko umutima naho bari hiyo. Ndumva ko bitwaye Burundi cyane na cyane cyane mu bihe bugezemo. Hama nkaba nagomba mbaze ni iyihe mpanuro boha ugwaruka rwo mu Burundi ko mbona ubumengo basigaye bahendwa n'abanyepolitike kenshi ugasanga bajyanywe mu bintazi ugasanga bagiye gukora ibintu bitubahesha icyubahiro. Niyo mpanuro nashaka n'icyo kibazo nari mfite.
Murakoze cyane. Reka duhe akanya na Leonce uratwumva?
Ndabumva.
Yego. Lance mu masegonda make kibazo cyangwa icyumviro?
Ndo ndabasohoze kandi murakoze cyane ku muryango. Ko nakaje gusaba abatumire mwadutumire. Nda barabona ibiri mu buro mugene bimeze ntibo duterana ntibatuze kure cyane. Barazi ko n'ugwaruka ruri hariya natuze kugaruka turiyo.
Leonce uduzi ijwi tukumve neza. Yego.
Bo tuba hafi kurusha kuko barabona namwe ibihe kuri nanjye bimeze. Tuba byiza ko bogira intererano ikomeye kuko barabona natwe tubate neza. Tubayeho mu buzima butandukanye ubuzima bubi aho hagezeho umuntu yakurikira ko ari Imana ya kabiri mu Burundi
urakoze
ni ibintu bikiza ubwenge ariko nta kundi twabifataga nuko tuzakira nk'uko ariko bipfa kutuba hafi natwe ntibaturekerane nk'uko badufashe by'ukuri nk'uko bari hiyo umutekano nta mbere.
Urakoze Leonce ndakeka bakumvise kandi tuko turaja ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka tubahe akanya Ani na Samuel mu majambo make cyane duhereye kuri wewe Ani akajambo ka nyuma karimo n'impanuro Enoke yasavye mufitiye ugwaruka rw'abarundi.
Tugomba kwereka ugwaruka rw'abarundi ingene abantu bageze urunani bashobora kugira ikintu kigira akamaro. Imwe intumara ya Reunion 257 ni kwereka ko tugiye hamwe tukaba ubumwe dushobora gushika ku kintu gikomeye. Ikiyumvo cy'Uburundi ni ubumwe ibikorwa amajyambere. Dushaka rero gutangura ku bya mbere kukaba kuri kuja hamwe tukaganira tukarondera ingene twofasha Uburundi bwacu.
Urakoze. Reka duhe akanya na Samuel nawe majambo make cyane two turaja ku musozo.
Yego urakoze. Impanuro nyamukuru ugwaruka icyo nobabwira ni uko aho bari hose bagume bitwara igihugu kuko ni cyabo. Igihugu nicyo ugwaruka nicyo abarundi bose mugabo ugwaruka ni bo babazwa byinshi. Hama ugwaruka kandi nuko batokwigira sindabibazwa kandi ngo bajane nyabahuru no kuvuga nuko botisha bugufi bakaraba uwo bakurikira n'uwo batabikurikire babanje kwiyumvira badahenze cyo ni impano
y'ukomeza cyane gose
turi kumwe nawe na humure nitwataye Burundi turi kumwe n'abarundi
urakoze cyane urakoze cyane gose ani irankunda nawe Samuel ndayiragije mwari kumwe naho yanitanga ishaka muri kino kiganiro cha muri sanga kuri no munsi mugira umunsi mwiza mwese murakoze.